Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hararangira icyunamo cy'iminsi itatu mu gihugu cyose cyakorewe abantu bavugwa ko bishwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Abakristu b'idini Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze urugendo mwituze rugamije kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu, bagira n'icyo basaba leta yabo.
Kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Barasaba ko imipaka y'icyo gihugu n'u Rwanda na Uganda yafungwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu mpera z'icyumweru gishize yashyize mu majwi mugenzi we w'u Rwanda. Tshisekedi akabanyarwanda ntacyo bapfa n'abanyekongo, ahubwo dufitanye ikibazo n'ubutegetsi. Mugume ku maradio yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, biriweho?
Tagize mwiriwe Venise. Turahera ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo, abategetsi bo mu gisata kijejwe gutabara mu biza bavuze ko abantu bashika 9 bafuye, abandi 8 baraburirwa irengero. Hari nyuma yaho uruzi rutwariye abayoboke bishengero bari bakoraniye ku ruzi rwitwa Jukskei bari mu mugigwa w'urubatizo. Abategetsi bavuze ko haba abafuye canke abatwawe n'uruzi bose bari abayoboke bisengero yariko irabatiza ku munsi wa gatandatu i Johannesburg igihe imyuzure yatera. Ibiziga bibiri byatowe ku munsi wa gatandatu nyene, ibindi ndwi bisigaye bitogwa ejo ku munsi w'Imana mu gatondo. Abanyamashengero bakunze gukoranira kuri urwo ruzi mu migigwa yo kubatiza abayoboke babo. Naye mu burengero bwa Afrika, abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'uburengero bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye gushyiraho inteko z'akarere zigiye kuzofasha kugarukana umutekano hamwe n'iyubahirizwa ry'amabwirizwa shingiro mu karere kabayemwo ikurikirana ry'amakudeta mu myaka ibiri iheze. Abategetsi b'ibihugu byo muri CEDEAO babivugiye mu itangazo basohoye inyuma y'inama ngaruka mwaka bakoreye i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Izo nteko zizofasha aho zizoba zikenewe, haba kugarukana umutekano, kugwanya iterabwoba, gusubiza ibihugu ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro. CEDEAO ntiyavuze ingene izo nteko ariko zizoshigwaho, ariko abashikiranganji bo kwivuna abansi bagiye kuzohura mu kwezi kuza kuganira ingene abo basirikare bazokora.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muna ku karere nyine batavuga rumwe na leta muri Liberia baranegura perezida w'icyo gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire hanze y'igihugu. Perezida George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Yagiye mu bihugu bitandukanye birimwo Qatar, aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhungu wa George Weah akinira ikipe ya Amerika. Umunyepolitike yitwa Lewis Brown yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa aguza igihugu ciwe ukujya kurorera imikino. Uwo munyepolitike yagirije perezida George Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Bitekanijwe ko perezida George Weah asubira mu gihugu ciwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'icumi na kabiri, n'igihe inkino z'umupira w'amaguru muri Qatar zizoba zirangiye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevuga mu yandi makungu, umushikiriza manza mukuru wa Iran yavuze ejo ku munsi w'Imana ko igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga cyahagaritswe gukora, ariko nta cyemeza kiratangwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati icyo gipolisi cegukira. Igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga muri Iran cyagirizwa ubwicanyi mumyerekano yamaze amezi arenga abiri hari nyuma y'icwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kutitwikira mu mutwe uko bibereye imishyamirano hagati y'abakora imyerekano n'abajeje umutekano ba Irani yabereye mu bisagara bitari bike by'ico gihugu Irani yari yemereye arahezindwi zibiri ko abantu barenga amajana 3 bahasize ubuzima benshi mu bishwe n'abari muri iyo myerekano ariko Irani ivuga ko n'abajeje umutekano bayo baharugwa mu majana bahasize ubuzima mu makuru y'inkino Senegal yarayisezeye muri za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar mu gutsindwa n'Ubwongereza 3-0 ibi bikiye bituma Maroc ariyo ekipe yo ku mugabane wa Afrika igisigaye ihanzwe amaso mu rukino ruzoyihuza na Espagne ejo ku munsi wa kabiri izi nkino zo mu gice cy'16 gishiri cya nyuma zirabandanya ejo ku munsi w'Imana Ubufaransa bwatsinze Pologne 3-1 naye Ubwongereza bwirahira Senegal 3-0 kuri wa mbere urukino rwa mbere ruhuza Croatia n'Ubuyapani mu gihe Brazil itana mu mitwe na Korea y'Epfo kugeza ubu ekipe zine nizo zimaze kuronka itike zo kuja muri kimwe cya kane kirangiriza iri higanwa nazo ni Ubuholande Argentine Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza
urakoze abize bigira imana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika uvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni vyo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hararangira icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu cyose cyakorewe abantu bavugwa ko bishwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 leta ya Kongo ivuga ko uwo mutwe w'inyeshyamba wishe abaturage bagera ku ijana hitwa Kishishu majyaruguru y'iburasirazuba bw'icyo gihugu umutwe wa M23 wavuze ko utakoze ubwo bwicanyi kutibasira abasivili umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Al Katantis Abiti Jafar uri Goma yabwiye mugenzi wacu James Batty ku mutwe wa M23 wishe abo baturage kubera kubakeka ko bakorana n'indi mitwe irwanira muri ako karere abakristo b'idini gatulika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze urugendo mwituze urugendo rugamije kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu bisabwe n'inama nkuru y'abepiskopi igatulika abakristo mu gihugu hose sebara yitabiriye abakoze urwo rugendo muri diocese ya Uvira basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda yafungwa inkorirambuye Vedaste Ngabo
kimwe n'ahandi hose mu gihugu abayoboke b'idini katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa Kongo muri diocese katolika ya Uvira abayoboke ba paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira babuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuza yitwa kuri Monima bamwe muri abo bakristu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro Andrea Biadunia n'umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini gatulika muri Uvira agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha
Et aussi nous disons que l'un de ubutumwa bw'aba banyekongo bose natwe batureba turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo kandi Kongo siyo gucuruza abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege nico gituma twaje nga Kongo siyo muntu niya twese uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe nta batavuga rumwe na leta nta societe civile twese dushaka amahoro umutekano tukifuza Kongo imwe kandi ikomeye
amwe mu maparuwasi yari yitabiriye myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho yica riteza intambara muri Kongo
gufunga imipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima na kuhakikisha
gufunga mipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare inyuma yo kubishishikarizwa na perezida guhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu ca leta kitari mabipfuza gucamwa ibice igihugu cacu twarazwe na Rumumba hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu
abaturiye aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo icyari bera mu mijyi ya Goma Bukavu ndetse na Uvira iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo
mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri baja mu muhanda kuko gutabariza amahanga kugira ngo batabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara
umuyobozi wa diocese katolika ya Uvira Musenyeri Sebastien Muyengo yashimye abitabiriye imyigaragambyo avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na munisiko mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
Prezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu mpera z'icyumweru gishize yashyize mu majwi mugenzi we w'u Rwanda yakira abahagarariye urubyiruko bagera kuri 250 bo mu ntara 26 z'igihugu Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko abanyarwanda ntacyo bapfa n'abanyekongo kwa ahubwo bafitanye ikibazo n'ubutegetsi ko bakeneye ubufasha bwa Kongo kugira ngo bibohore ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu Rwanda barasaba ko imirwano hagati ya FARDC na M23 ihagarara ibihugu byombi bikongera kugenderana inkuru irambuye Gloria Tuyishime.
Uyu n'undi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 amasasa ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo tuhageze twasanze abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu baravuga ko ubuzima butameze nka mbere
ngo kufata isuka nkajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye
nta bukozi ni iki
gukorereza ufata isuka ukajya guhingira 1500 byaranze pe njyewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuka ngajya kukoreza nkuko nakoreye ariko ubona ntibishoboka fataye n'indera hamwe noneho imizetruwa irabatumbika
hejuru yuko tutagera twaca inzuro uko twakora ndabukoze najyagayo bakanda amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona n'ikayi yo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe n'uko tutakijayo
Habimana ni umwe mu banyarwanda baturiye uyu mupaka
mwese buno mbashe ngo ndamanuye ibirayi muri Congo cyangwa amatunda buri hari wamana amatunda hano kibumba bumba hari indambara ntibyashoboka
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa mama 23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko MV3 yakumvikana na leta bakaje mu mishyikirano umuntu w'ikinyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu u Rwanda na Kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana. Nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano u Rwanda na kwa gutwira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizukaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
no gushaka kundi umutekano rwaboneka barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona n'ababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo. Tuagendana n'abashyiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo. Mubyabanje ari hano hepfo. Bapfora hano hepfo. Wajya kwagira. Se kunyita umwanzi. Umwanzi araturuka he.
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga ubura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Congo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mpaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Congo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo bibera i Nairobi biteganjwe ko birangira kuri uyu wa mbere intumwa zigera kuri 200 zihagarariye imitwe igera kuri 40 zirasuzuma imyanzuro y'inama imaze icyumweru iyobowe n'umuhuza w'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta umutwe wa M23 ntiwatumiwe muri ibyo biganiro Mukomeje kumva ikiganiro iwanyu mu ntara tujye mu ntara ya Makamba mu Burundi ahari ikigo cyakira abana bagendana ubumuga n'inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye
Ikigo cyitiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cyakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120 bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta abo cyakira kigagorora ni cyane cyane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara Gakiza Felicite umubikira kirongo yati Tuwewe twubatse kino kigo tuzi ko ari cy'abagendana ubumuga ariko hari amashuri canke ibitaro abana biga ko batoroherwa
aho notanga akarorero nko ku mashuri akarorero kandi nko ku bitaro aho ugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga wa muntu yagendera ku ibekiye wa muntu adashobora kuduga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi
abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyine birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nk'uko uwo mubikira abyemeza
ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose bajako abakomeye usanga batiyumviriye umuvyeyi agendana ubumuga ingena azokwibaruka
gutunguruto kugendana ubumuga biramwindiramwo agatinda kabona nawe nyene ko atacamaze ntabagikora ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite
yadashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agiye na kagatima kabi ko kubona ko nawe nyene atashoboye agatera agira kagatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushikako
abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera Bahati Evangeline
kenshi nibikunda yuko wojayo
Samuel Nkurunziza nawe ati niba twubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye
jewe naranezerewe ko afise umwana narose umwana ndanezerwa ndamwakira muri jewe ndamwakira ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuka ivyavyo byose na karonda kiwanyu nanje ndamubwira nti iwacu nawe nye nta muntu agendana ubumuga dufise
kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina abatesha agaciro
aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero barabita ko ari bakamuga barabita ko ari bakajisho barabita ko ari bakaboko barabita ko ari bakaguru mu kibano usanga babita amazina atabe
Murunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga barashimira intambwe mu kibano bageze ko mu kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nk'uko Claudette Nizigimana byemeza
kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise aho ndavuga nk'abo bita bakadirisho bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira ariko uno munsi biriko birahinduka ko umuntu ntibamukimitiranya n'ubumuga bwiye
ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi byatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze
iri bwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro byo niyo atara tangura gukora mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro
mu byakogwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byogwizwa
amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimvye hanyuma kandi ntibina hari na hano i Burundi ntibihari hanyuma bisho bituma rero amashuri ashobora kwakira abo bana ni make cyane
Claudette Nizigimana arabona ko amashuri y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi murunani rw'amashuri hamwe bagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho gutyo iryo tegeko ryo carija mu ngiro abategura inyubako ari rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga mu kibano ikibazo c'abagendana ubumuga bukigira icabo bakabashigikira bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
urakoze Thierry ndayishimiye kuri uyu wa mbere mu Rwanda hatangiye amatora yo gushaka bazahagararira icyo gihugu mu nteko yishinga amategeko ku muryango wa Afrika y'Uburasirazuba abazahagararira abagore muri iyi nteko urubyiruko ndetse n'abafite ubumuga nibo bagiye gutorwa amakuru ya sport yafatire mu Burundi Desire Hatungimana
Kuruno w'Imana niho ihiganwa ryo mpira w'amaguru mu Burundi ryasoze rigice ca mbere Fazali mu gisagara ca Ngozi Message Ngozi yari pisa urukino idategerezwa gutakaza kugira igume mu migwi ya mbere igwanira igikombe Message Ngozi ikaba yavyifashemo neza imbere y'abakunzi bayo mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Burundi Sport Dynamique uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba utakaje amahirwe menshi yo kuva mu bibanza vya nyuma umenyereza uwo mugwi Jumaine Hussein akaba yizera ko mu gice cya kabiri cy'ibiganwa bazikosora
maze gutsinda uremera ko watsinzwe ico ni cyambere hame chaka biri nacho nibaza ko equipe yanje biriko biraboneka ko ico turiko turarondera ubu unye mu mwanya wa nyuma kiko kiraza nico tugiye guherera ko kugira ngo tutegure phase retour tufite ingora nyabanyegori bose babiri bari bagwaye twashije ubunye gora gara gatatu nawe imipira ja iva mu mpande z'ikibuga niyo yamugoye
Jimmy Ndayizeye amenye neza message ngozi ku ruhande rwiwe amenyesha ko ashimira abakinnyi biyo babyifashemo neza ibatuma bagumana icyizere cyo gutwara higanwa
urukino rutari gworoshe mwabibonye na Miki yashoboye kudutangura igitsindo ca mbere ariko nitwigeze gucika intege twakinye turashaka kukigombora kandi turashaka kuronka n'igitsindo ca kabiri nubwo yuko intego y'iyi match murazi yuko tumaze igihe tutaronka intsinzi itunganya cyane ariko twari twaganiriye n'abakinnyi turagira iki turavuga tuti tugerageze guheza ifazari n'intsinzi nubwo yuko ari intsinzi ikeneye cyane na manota 3 nubwo yuko bino musa ashoboye kudufasha cyane tukazoca tugenda kwitegura phase retour tukazora ari uko tuzoshobora kugifatamo neza paraporo y'ingene twabifashe no muri phase
umenyereza ba message ngozi arizera ko mu gice cya kabiri cy'ibiganwa bazokosora byinshi kugira igikombe cy'ibiganwa bamenyereye gutwara none mwaka bagihereza abakunzi babo
urazi ingene twitwaye mu gice cya mbere sinubwo ariko twitwaye neza nibyo tugiye kuraba twagerageza yuko mu gice cya kigira kabiri muri returu turabe yuko tushobora kuyifatamo neza nta kintu kinini kirapfa uraje na ikipe ya mbere ishobora kuguha gusubya amanota atandatu na ni match zibiri ushobora gusanga uratsinze zibiri baratsinzwe ugasanga muregeranye
mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa 15 w'ihiganwa Vitaro yatsinze Olympic Star ibitsindo bitatu kuri kimwe Interstar yatsinze Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre yatsinze Buja City bitatu ku busa Top Junior yanganyije na Kayanza United ubusa ku bundi Magara Young Boys yatsinze Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa nayo mu Mamuru yatsinze Musonga Tigi Gitega ibitsindo bine kuri kimwe uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ubona gufata ikibanza cya mbere uwo mugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere ukabusumbya Vitari mu kibanza cya kabiri amanota 3 Flambeau du Centre nayo igafata ikibanza cya gatatu mu bibanza bitatu vya nyuma hari Top Junior ya 14 ikibanza cya gatano kirimo Burundi Sport Dynamic nayo ikibanza cya nyuma kirimo umugwi wa Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga tubibutse ko uwo mugwi Muyinga mu mwaka uheze wasoza rihiganwa uri mu kibanza cya kabiri Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
ayo mu Rwanda muragezweho na Jean-Claude Munyandinda
mu mpira maguru mu mera z'icyumweru gishize championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wa 12 kwa gatanu habaye imikino ibiri kitwa ya Mukura Victory Sport yanyagiye Marine FC ibitego bitandatu byose ku busa kuri Stade Muganda i Rubavu ku Stade ya Kigali Nyamirambo Gasogi United yanganyije na APR FC ubusa ku busa umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza nubwo batashoboye kwegukana amanota 3
ntekereza yuko twameritaga amanota 3 yego twadufite imvune nyinshi nibabonye rinye defensif yacu yose yarabakinnyi batari basanzwe bakina ariko na Felicite umwana witwa Mugabe Robert wakinaga numero 3 ushobora kuba udafite n'ibiro bigeze kuri 50 washoboye gufata umurenga akamugira uruhinja mu kwako tekeza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe ni umukinnyi uri tactical fit
uyu muyobozi kandi ashimangira ko ikipe ye ya Gasogi United itakiri ya indi ya kera yabagiharanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri
uburyo dutekereza uyu munsi wa none bitandukanye n'imyaka twarimo imbere twari abakinnyi bashaka kumva Premier Division uko imeze uyu munsi turi ekipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo uyu munsi wane twari dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru bwo kuvuga ngo Gasogi na Aperi ni urucabana ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije icyo ni kimwe byari kuba byiza ko dutsindwa kushoko twari kunganya ko kumvaga yuko twebwe iyi match twajemo tugomba kwitsinda ariko football ni uko imeze nekeza ko na Aperi nayo ishobora kuba hiri nayo ibabaye kuko nekeza ko ino match byari bikwiye kumwatsinda undi
ejo ndi kwa gatandatu hawe imikino itatu ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bibiri ku busa kusaza Muganda i Rubavu kuri Stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport ibitego bine kuri bibiri naho Sunrise itsinda Espoir FC ibitego bibiri ku busa kusaza Gorgota Nyagatare imikino itatu isigaye umunsi wa 12 wa shampiyona yabaye ku cyumweru Etincelles FC yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa kusaza Muganda i Rubavu kuri Stade Ubworoherane i Musanze ikipe ya Musanze FC yatsinze Rwamagana City ibitego bitatu kuri kimwe naho Lyon Sport itsinda Bugesera FC igitego kimwe ku busa ku Stade ya Kigali Nyamirambo yari Claude Munyandinda i Kigali
ano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara uyu munsi wafashije kuyabategurira ni Rene Diantana hamwe nawe mbashimye kuba mukurikira radio ijwi ry'America buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umugabo mutindi aseka imbohe kandi ahatswe mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.